Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo, kaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Umuntu wese utunze intwaro agomba kuyitunga ku buryo bwemewe n'amategeko. Usibye abashinzwe umutekano zikoreshwa nk'intwaro zirinze igihugu, abandi bose ushatse gutunga intwaro hari itegeko riteganya ko ubanza ukabisabira uburenganzira.
Uwo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda, ACP Superintendent Celestin Twahirwa, asobanura amategeko araba ibyo gutunga ingoho mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino ari mu inama ku mutekano w'ibigwanisho Nantunga arimwo ugutana mu mitwe ku murwa mukuru wa Congo Brazzaville, ibitero bitabike by'amabombe muri Iraq n'inyuruzwa yirukanwa ryabimukira ba mbere mu gihugu cy'Ubugiriki. Turayagaruka ku mukanya gatoya. Amakuru rero twabate kuri iyo hirya no hino. Repubulika ya Kongo imenyesha ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye ibibanza by'igipolisi, igisirikare na leta ku murwa mukuru Brazzaville no munsi kwa mbere. Niyo nigo ruhagarara rukomeye kwa mbere rubaye kuva President Denis Sassou Nguesso asubiye gutogwa. Itangazo rya leta rimenyesha ko abahoze ari abagwanyi b'abaninja bahoze bashigikiye se w'umwe mu bakandida batsinzwe mu matora yo mu kwezi guheze bateye bongera baraturira ikambi y'igisirikare ya Mayanga, ibibanza bitatu by'igipolisi n'ibiro by'umukuru w'igisagara cya Brazzaville mu bumanuko bw'ico gisagara. Ivyabona bavuga kukurasana kwadutse uno musi wa mbere mu bice vya Bakongo na Makeleke mu bumanuko bw'umugwa mukuru Brazzaville hafi isaha 9 z'ijoro mu masaha yaho. Uko kurasana kwabandanije gushika mu masaha yo mu gitondo. Nta makuru yatangajwe kuboba bahasize agatwe canke bakomeretse. Leta ivuga ko idafise ivyemezo ko abatavuganwe na leta bafitanye isano n'ivyo bitero, yamara imenyesha kwitohoza ibandanye. President Sassou Nguesso yasubiye gutorwa mu mabanga yo kuyobora igihugu mu matora yo ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu. Amareta y'ibihugu byo mu bice bitandukanye byo ku isi yiyemeje guhiga abantu batunze canke bakomeye buguruye amakonte mu mabanki yo mu mahanga kugira abanyegeze amatungo yabo canke birinde kuriha amatagisi. Ivyo iba inyishu ya raporo ikomeye cyane y'abamenyesha makuru bajejwe amatohoza. Maggie Murphy wa mwishyirahamwe rijejwe kurwanya ibiturire Transparency International avuga ko babona ko vyorohera cyane abantu bashaka kunyegeza amazina yabo gushyiraho amashyirahamwe akoreshwa mu kunyegeza amatungo mu mahanga. Abategetsi b'igihugu cy'u Burusiya biyamirije ibyatohojwe muri raporo y'abamenyesha makuru bagira amatohoza. Bavuga ko iyo raporo yari igenewe Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin. Batangaza ko abategetsi b'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'ibiro bijejwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA bafashije kwihweza inzandiko miliyoni 11 n'ibihumbi 500 ishyirahamwe Mossack Fonseca ryo muri Panama ryashyize ahabona. Raporo yasohotse ivuga ko abakorana na Perezida Putin banyegeje hafi imiliyaridi 2 z'amadolari mu makonti ari mu mabanki mu mahanga mu kiringo cy'imyaka itari mike. Amareta y'ibihugu mu bindi bice byo ku isi yihutiye gutanguza amatohoza ku bantu bashobora kuba banyegeje amatungo yabo mu mahanga kugira ntibatange amatagisi mu bihugu byabo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama araza kwakira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN mu biro vyiwe Maison Blanche. Bitegekanijwe ko ikibazo c'umugwi w'intagondwa witwa Leta ya Kiislam gishimikirwako cane mu bibazo baza kuganira. Itangazo ry'ibiro vya Perezida bimenyesha ko Obama aza gusubira gutangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kumwe n'ishyirahamwe OTAN inyuma y'ibitero vy'iterabwoba vyihaye inkumbi mu kwezi guheze ku murwa mukuru w'Ububirigi Bruxelles. Abo bategetsi babiri kandi baraza kuganira ku ntambwe ishyirahamwe OTAN ririko riragira mu gikorwa cyo kugabanya ingufu no gutsinda umugwi w'intagondwa witwa Leta ya Kiislam. Ibindi bibazo bitegekanijwe kwihwezwa birimwo ikibazo cy'abimukira n'impunzi mu karere k'Uburayi, inyishu y'ishyirahamwe OTAN ku ruhara rw'Uburusiya muri Ukraine, hamwe n'imyiteguro y'ikoraniro ry'ishyirahamwe OTAN rizobera mu gihugu cya Polonye mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka w'2016. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Igihugu c'Ubugiriki n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi vyatanguye kwirukana abimukira bari mu mazinga ya Lesbos na Chios. abo bimukira bariko barungikwa mu gihugu ca Turikiya hisunzwe ingingo z'amasezerano yashitsweko mu kwezi kwa gatatu hagati y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'abategetsi ba Turikiya. Abimukira ba mbere bavanywe mu izinga rya Lesbos mu bwato uno munsi kwa mbere ataruhagarara ruhabaye. Abategetsi batangwe gukura abantu mu ikambi yahitwa Moria mu masaha y'imbere y'ubucagucagu, babajanye ku kivuko c'igisagara ca Mitilin aho bashizwe mu bwato bw'abajanye muri Turikiya. Umutegetsi wa leta y'igihugu c'Ubugiriki yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu 222 bavanywe mu Bugiriki mu mato atatu uno munsi kuwa mbere, ubwato bubiri bwatwaye abantu 136 bavanye ku izinga rya Lesbos, mu gihe ubwato bugira gatatu bwatwaye abimukira 66 bubavanye ku izinga rya Chios uno munsi kuwa mbere mu gitondo. Amenyesha ko 5 mu birukanywe mu gihugu c'Ubugiriki yarasanzwe yasabye ubuhungiro. Amenyesha ko benshi mu basubijwe mu gihugu cya Turikiya ku munsi wa mbere ari Abanyapakistani. Abategetsi b'igihugu cya Azerbaijani batangaza ko abantu batatu ko batatu mu basirikare ba leta bishwe mu gihe ingwani ibandanya umunsi ugira gatatu mu ntara yiyonkoye kuri Azerbaijan ya Nagorno-Karabakh. Abategetsi b'igihugu cya Armenia baragabisha ko uko ibintu byifashe muri iki gihe bishobora kuvamwo ingwano ikomeye. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press risubiramo umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi avuga ko abagwanya ubutegetsi ariko barasa vya muzinga mu birindiro vy'igisirikare ca Azerbaijan no mu mihana iri hafi y'ibirindiro. Ivyo naho leta ya Azerbaijan yatangaje ku munsi w'Imana ko ihagaritse intambara ku ruhande rwayo. Prezida wa Armenia yagiriza Azerbaijan kubandanya ibikorwa vy'agasomboruso avuga ko bigirwa mu bice bibamwo abasivili. Yagabishije ko igihugu ciwe gishobora kugiranira imigenderanire icese n'intara ya Nagorno-Karabakh mu kwemeza icese ukwikukira kw'iyo ntara hamwe ingwano yo kwiyongera. Ibitero bitari bike vy'amabombe vy'iyahuzi uno munsi kwa mbere vyahitanye abantu 24 bikomeretsa abandi 63 mu gihugu ca Iraq. Vyinshi muri ivyo bitero vyagizwe ku nteko za leta ya Iraq no kubagwanyi bashigikiye leta. Kimwe muri ivyo bitero cagizwe kuri barriere mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Baghdad, mu gihe ikindi gitero cagizwe kubagwanyi bashigikiye leta mu buraruko bw'umurwa mukuru. Mu bumanuko umwe mu biyahuzi yiturikije yaturikije bombe amabombe mu buriro bugendegwa cane n'abagwanyi mu gisagara ca Nasiriya. Ikindi gitero cabereye mu gisagara ca Basra. Ntawitiriye buno nyene ivyo bitero, abagwanyi b'umugwi w'intagondwa witwa leta ya Kiislam kenshi baragira ibitero vy'amabombe vy'abiyahuzi ku nteko zijeje umutekano. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC program y'ibiganiro vyacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu na kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mwanya wa makuru yo mu karere duhere mu Rwanda. Amucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge Kigali yategetse ko Madame Rose Mukankomeje abarafunzwe vy'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kubera uburemere bw'ibyaha ubushikiriza manza bumukurikirana ko. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eric bagira ubusa.
Agaragara bwa mbere mu butabera bw'u Rwanda, Bwana Radisilas Ntaganzwa yaje ku rukiko mu modoka ya polisi ifunze hose itwara batawe muri yombi diteye n'izivane. Yayisohotsemo amaboko aboheshejwe amapingu, afite agasatsi gake gatangiye kumera n'imvi nke. Yari kandi mu ipantaro y'ikoboyi y'ubururu yahinnye isa niyo yageze ku kibuga cy'indege yambaye. Inkweto nshya zidafunze zizwi nka sandari z'ibara rya kake rivanze n'umuhondo, mu gihe ishati ya karokaro y'umweru mwinshi, umutuku n'ubururu n'ubusanzwe yaje yambaye yari yakirimo. Imbere umucamanza bwana Radisilas Ntaganzwa yemeye umwirondoro w'uko umwanditsi w'urukiko yawusomye. Umucamanza mubajije niba burana yemera cyangwa hakana ibyaha. Ndifashe n'icyo gisubizo bwana Ntaganzwa yahaye umucamanza. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukurikiranye Radisilas Ntaganzwa ku byaha bitanu buvuga ko bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. Bumukekaho ko yakoreye nyakizu muri 1994. Buravuga ko yakanguriye abantu gukora genocide ubwe no bakora genocide kandi ko yatanze amategeko yo gukora genocide. Nibindi byaha byibasiye inyoko muntu nko gusambanya batutsi kazi ku gahato. Ubushinjacyaha buvuga ko yabinyujije mu manama atandukanye yakoreshereje ahantu hatandukanye. Buravuga ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 1994 umwaka genocide yabagamo Radisilas Ntaganzwa yaremesheje inama ku biro bya komini ya Nyakizu atangiramo amategeko ku ntera hamwe abasirikare n'abapolisi ndetse n'impunzi z'abarundi ngo bice abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi ya Cyahinda. Buramushinja kandi ko kuri uwo munsi umwe yaremesheje inama iwe mu rugo muri serire ya Nyagisozi atanga imbunda n'intwaro gakondo zo kurimbura abatutsi. Ubushinjacyaha buvuga ko mu 2020 by'abatutsi baguye kuri paruwasi ya Cyahinda bwana Radisilas ubwe harabo yarashakoresheje imbunda. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 5 1994 uyu wayoboraga komini Nyakizu yategetse intera hamwe abahutu n'abatwa gusambanya abatutsi kazi ku gahato barangiza bakabicurwa gashinyaguro. Ubushinjacyaha busobanura ibirego byabwo hagiye humvikana baturuka mu miryango y'ababuza babo muri Nyakizu bari mu cyumba kiburanisha bibimyoza mu majwi yo hasi. Bushingiye ku kuba bwari bumaze imyaka isaga 20 buhiga Radisilas Ntaganzwa yarabuze, ubushinjacyaha buvuga ko igishoboka ari uko yabafunzwe by'agateganyo kugira ngo atongera gutoroka ubutabera mu gihe bukimukora iperereza. Umucamanza abajijure ngo kuki avuga ku birego by'ubushinjacyaha. Uyu wakunze kugaragara afatiye amaboko inyuma mu cyumba kiburanisha byose yifashe. Rimwe akavuga ko nta mwanya afite wo kugira icyo abivuga hahandi agakomeza gushimangira kuko ubushinjacyaha bwabisomye yahisemo kuguma mu murongo wo kwifata. Yakunze kumvikana mu ijwi ryo hasi yabwiye umucamanza ati niba bagikora iperereza bivuze ko nibyo bandega batabizi niba rikomeze bagaragaza ukuri kw'ibyo bandega. Imyitwarire ya bwana Ntaganzwa ubushinjacyaha buyifata nk'ifite ikihatse. Bwabwiye umucamanza ko mwibazwa ry'imbere y'ubugenzacyaha Ntaganzwa yasubije ko yumvisha amakuru ko hari abatutsi biciwe aho yayoboraga. Ababwira ko amakuru nk'ayo kuyamubaza bimusaba igihe kinini ndetse n'ubwito ngo abashe kuyatanga. Metre Rorabugabo wagaragaye amwunganira abwiye umucamanza ko ibyo uregwa asaba ku bushinjacyaha bwabanza gukora iperereza byemewe n'amategeko. Aravuga ko bumurega bushingiye kuri dosiye yakozwe n'urugere komite rwasimbuye ICTR Arusha kandi uwo yunganira atarayibonye ngo ayisome. Kugufunga iminsi 30 y'agateganyo nabyo uregwa yifashe ntiyagira icyo abivugaho. Umwunganira Metre Rorabugabo yasabye ko mu gihe yaba afunzwe iminsi 30 mu iperereza bwakora ubushinjacyaha bwashaka n'ibimenyetso bishinjura Ntaganzwa. Ni ingingo n'ubusanzwe iri mu ingano z'uru rwego ariko rudakunze kugaragaramo rushinjura. Bwavuze ko nibubona ibimenyetso bishinjura butazabisiga ku ruhande. Nyuma yo kumusubizamo amapingo ajya kurira imodoka Radisilas Ntaganzwa atambukaga amwenyura mu isura imugaragaza ko atuje. Radisilas Ntaganzwa w'imyaka 54 yavukiye Gashara mu cyahoze ari komine ya Nyakizu muri prefegitura ya Butare. Nagace n'ubundi ubutabera bw'u Rwanda bukeka ko yakoreyemo ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu aho yari burugumestri wa komine Nyakizu. Aha kandi ni naho yari umukuru w'ishyaka MND ryari ku butegetsi mu gihe cya genocide yatawe muri yombi mu mwaka ushize wa 2015 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agezwe mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye ifatwa rye ndetse no kuba agiye kuburanishwa mu nkiko z'u Rwanda ku byaha akekwaho. Umwanzuro w'umucamanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo no ku itariki esheshatu z'uku kwezi kwa kane. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Mudutunge rero nk'uko muvyumvise rwari urubanza gwerekeye Radisilas Ntaganzwa. Mu nkuru y'umunyeshamakuru wacu Eric Bagira ubusa. Mu Rwanda kandi sentare nkuru ya Gasabo yigijeyo rubanza rw'abantu 17 bikekwa ivyaha vy'ihonyabwoko umucamanza yafashe iyo ngingo asobanura ko atashoboye kubona umwanya wo kwandika urubanza. Igipolisi cy'u Rwanda cataye mu mvuto umudamu yitwa wa Mwezi Josephine bakunda kwita Nyiragasazi inyuma yuko basanze iwe mu rugo hari inkoho nini zitanu n'indi nto yo mu bwoko bwa pistole. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Imbunda zabonwe n'abakozi barimo gukora umuhanda uherereye munsi yawe inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ikorera. Abakora umuhanda babonye izi mbunda nyuma yo gusenya imwe mu nzu y'uyu wa Mwezi Josephine bagasangamo igisanduku kirimo izo mbunda ndetse n'amasasu yakoreshwaga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Chief Superintendent Celestin Twahirwa yabwiye itangazamakuru ko ibisobanuro Mwezi Josephine yahaye polisi y'u Rwanda yavuze ko izi mbunda zari zitunzwe n'umugabo we w'umutaliyani ubu batandukanye ko yazikoreshaga mu guhiga inyamaswa. Wamwezi yabwiye polisi ko yarazi kwiza imbunda zihari, gusa avuga ko yarategereje ko wahoze ari umugabo we yazaza akamusubiza umutungo we. Wamwezi yabwiye polisi ko wahoze ari umugabo we yarafite uburenganzira bwo gutunga izi mbunda. Umuvugizi wa polisi avuga ko mu gihe cyose nyiriza imbunda atabasha kwerekana uruhushya yahawe rwo kuzitunga, akomeza gukurikiranwa nk'umuntu utunze imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko.
Impamvu tuvuga ko ari cyaha cyo gutunga intwaro kuri butemewe, kuko intwaro nubwo yaba ari yo gushyiga, ibifite ubushobozi bwo kuba yakwica n'ikindi kintu. Akamaro kazo ntabwo rukoreshwa mu mirimo isanzwe, ni uguhiga. Ariko se imbunda urashisha inyamaswa, irashisha n'umuntu yamwica. Umuntu wese utunze intwaro agomba kuyitunga ku buryo bwemewe n'amategeko. Usibye abashinzwe umutekano zikoreshwa nk'intwaro zirenze igihugu, abandi bose ushatse gutunga intwaro hari itegeko riteganya ko ubanza ukabisaba uburenganzira ukabuhabwa, ndetse ugahabwa n'icyangombwa cyo kwemera kuzitunga.
Polisi y'u Rwanda isitangaza ko igiye gukomeza iperereza kugeza igihe izamenyera ukuri kuri izi mbunda.
Hakurikiraho iperereza ryimbitse, turebe ibintu byose uko byakozwe n'uriya mugabo tumushake tuvugane nawe atubwire uburyo yazibonyemo, hanyuma tuze kumenya hagati ye n'umudamu we ese ni nde wa nyirazo nyakuri. We avuga yuko umugabo yasize hariya batandukanye ku buryo butunguranye, akaba yategereje yuko azasubirana ibintu bye. Mu byo yagomba kumusubiza nazo zirimo. Nubwo dugitangira iperereza nta bisobanuro byinshi twahita tuba hano nonaha. Kugeza ubu ngubu bari mu makuru ya polisi arabazwa, arakurikiranwa, turacyashaka gushakisha ibindi bimenyetso.
Wamwezi Yozefine yahise atabwa muri yombi, yambikwa amapingu ashyirwa mu modoka ya polisi akomeza ajya gufungwa. Umuvugizi wa polisi avuga ko icyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko gihanishwa igifungo cyo kuva ku mezi atandatu kugeza ku mwaka. Uyu muvugizi avuga ko banyiriza imbunda bemeza ko bazitunze kuva mbere y'1994. Asobanura ko mu gihe cyose banyiri gutunga izi mbunda batarerekana uruhushya rwemewe n'amategeko rubemerera gutunga izi mbunda, bazakomeza gukurikiranwa nk'abanyacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia, hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda, binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda, RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu, buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kunkuru yerekeye Burundi, cyegera cha sekretari wa leta zunze ubumwe za Amerika ajejwe agateka kazi na muntu demokrasi n'akazi Tom Malinowski asaba leta ya Burundi kureka gukwega amaguru mu biganiro bihuza n'abayigwanya bihagarikiwe n'akarere. Ivyo yabitangaje ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu kiganiro n'abamenyeshamakuru arangije urugendo rwiwe mu Burundi. Nivyo umenyeshamakuru wacu Eroje Wirikaneza yadushikirije.
Tom Malinowski yavuze ko mu bijanye n'agateka kazi na muntu atanu mwe yodeha ko ibintu byifashe nabi cyane mu Burundi. Yatanze uturorero tw'abantu banyuruzwa bakaburwa irengero, abakubagurwa, abafungiwe mu maboherazwi n'ayatazwi mu buryo budatomoye, hamwe n'abafungirwa ubusa bitwa abagwanyi canke abafatanya n'abashatse guhika ubutegetsi, kandi akenshi baba ari abantu bashikirije ivyiyumviro vyabo gusa canke bakazira ko bashigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yatanze akarorero ko witwa Alfredo Bemuge Enzi azuki izina rya Kigingi, umuhanzi atwenza abantu comedian mu Gifaransa, aherutse gufungwa n'iperereza yagirizwa ko yiganye president Nkurunziza akanabishira ku buhinga bwa none. Icegera cy'umunyamabanga wa Amerika arabivye agateka kazi na muntu demokarasi n'akazi yagiriza leta y'u Burundi kwivuga indimi zibiri.
You cannot say one thing to the international community and a different thing to the people of Burundi, so it does not work to say to us that they support.
Nushobora kubwira ikintu amakungu munyumukabwira igihe gucana barundi rero ntibishoboka kutubwira ngo barashigikiye ibiganiro bidakumira hanyuma amatangazo y'umugambo uri ku butegetsi bakavuga ko makungu afadikanije na katolika ibinyamakuru amashirahamwe yigenga kugira ngo batembagaze ubutegetsi ntushobora kuvuga ko abantu bose bakugwanya ibi ntibikora kandi ntibishikana ku biganiro bibyara ikintu kizima ibyo bavuga naho bobishikiriza mu kirundi turuhira kubimenya kwiyamiriza abantu bose abatavuga rumwe na leta katolika ibihugu bimwe bimwe amashirahamwe yigenga uvuga ko ari abansi b'abarundi nta biganiro by'ukuri bizodushikana ko iryo baragyimvugo z'urwanko ritegerezwa guhagarara
crazy hateful speech needs to stop.
Malinowski yavuze ko makungu atifuza na gato ko hosubira kuba amahano mu Burundi nk'ayabaye muri kahise kuko bishobora kugira ingaruka mbi ku karere kose nayo leta y'u Burundi ngo ntiyarikwiye gukwega amaguru mu biganiro biyihuza n'abatavuga rumwe nayo bihagarikiwe n'akarere ka Yase kuko ingorane zose zigarukako.
Sometimes it seems to us that the government
rimwe na rimwe leta yibaza kuri kiratesha umwanya makungu ariko by'ukuri niri kiratakaza umwanya wayo ehe umwe bwa buraya bwayimye amafaranga ikoresha na ya misome ubutunzi busubira inyuma ku munsi amatagisi n'amakori nuko nyene mbega leta izobandanya ikora gute izohemba bajejwe umutekano gute ibi ni bibazo atari mikino leta itegerezwa guhangana navyo namba leta yibaza kwihagaza neza nkuko harababivuga n'ukwihenda kandi bihano bisugereza leta ngo yemere ibiganiro bidakumira bigiye kwiyongera. Abajijwe ku bijanye n'ibinogo vyahambwemo abantu benshi aho leta n'abayigwanya bagirizanya kumwe ariwe yabikoze, Tom Manowiski yavuze ko abahinga mva makungu ariwe bazoca urubanza.
If the government believes that the mass graves
niba leta yizera ko ibinogo vyahambwemo abantu benshi vyimbwe n'abayigwanya ni kuko inoni tevya umuzo w'abahinga mva makungu bigenga niba leta vy'ukuri izi ko yera ikwiye kureka abo bahinga bakaza mu gihugu leta niyo abivuga ukuri bazobibwira isi yose ko ataruhara yagize. Mu rugendo rwiwe Tom Manowiski yabonanye n'umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu abarongoye umugwi w'igihugu w'ibiganiro hagati y'Abarundi CNDD abaserukira ibisata vya ONU n'umwe bwa Afrika hamwe n'abandi ibaye rya kabiri mu kiringo c'umwaka agendera Uburundi. Iyo ntumwa ya Amerika yasezeranye ko igihugu ciwe kizobandanya gifasha Uburundi mu bisata vy'indero n'amagara y'abantu na cane cane kwa benshi mu babikoramwo bahunze igihugu. Mugabo yamenyesheje ko abategetsi b'Abarundi bakwiye gutahura ko ari bo bategerezwa gutorera umuti ibibazo vy'abanyagihugu imbere y'uko amakunga bafasha.
Aho hari ku munsi wa gatandatu Bujumbura mu kiganiro Tom Malinowski yagiranye n'abamenyesha makuru gihe yararangije urugendo rwiwe mu Burundi. Iyo nkuru ikaba yarekurikiranywe n'umenyesha makuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Cyangwa undi amundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubona bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngombe mirongo
ibiri. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC imbere ko dutera dusozera ibiganiro n'amakuru yo kuri isaha tubumvisha aka karirimbo What Do You Mean kacuraranzwe na Justin Bieber.
Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Y'all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start.
Radio Voice of America, I Washington DC, mu kinundi n'ikinyarwanda. Kanya gato turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoro yamara imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije. Republika ya Kongo imenyesha ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye ibibanza by'igipolisi gisirikare na leta ku mugwa mukuru Brazzaville no Moscow wa mbere. Ni bwo ruhagarara rukomeye rwa mbere rubaye kuva President Denis Sassou Nguesso asubiye gutogwa. Itangazo rya leta rimenyesha ko abahoze ari abagwanyi b'abaninja bahoze bashigikiye se w'umwe mu bakandida batsinzwe mu matora yo mu kwezi guheze bateye bongera baturira ikambi y'igisirikare ya Mayanga. Ibibanza bitatu by'igipolisi n'ibiro by'umukuru w'igisagara cha Brazzaville mu bumanuko bw'ico gisagara. Amareta y'ibihugu byo mu bice bitandukanye byo ku isi yiyemeje guhiga abantu batunze canke bakomeye buguruye amakonte mu mabanki mu mahanga kugira abanyegeze amatungo yabo canke birinde kuriha amatagisi. Iyo iba inyishu inyuma ya raporo ikomeye cyane abamenyesha makuru bajejwe amatohoza. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama arabonana n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN mu biro vyiwe Maison Blanche bitekanijwe ko ikibazo c'umugwi w'intagondwa witwa leta ya Kiislam gishimikirwako cane mu bibazo baza kuganira. Igihugu c'Ubugiriki n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi vyatanguye kwirukana abimukira bari mu mazinga ya Lesbos na Chios. Abo bimukira bariko barungikwa mu gihugu cha Turkiya hisunzwe ingingo z'amasezerano yashyizwe ko mu kwezi kwa gatatu hagati y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'abategetsi ba Turkiya. Abategetsi b'igihugu cha Azerbaijan batangaza ko batatu mu basirikare ba leta bishwe mu gihe ingwano ibandanya umusugira gatatu mu ntara yiyongoye kuri Azerbaijan ya Nagorno-Karabakh. Abategetsi b'igihugu cha Armenia baragabisha ko ibintu byifashe muri iki gihe bishobora kuvamwo ingwano ikomeye. Ibitero bitari bike by'amabombe byabiyahuze no Moscow wa mbere byahitanye abantu 204 bikomeretsa abandi 60 mu gihugu cha Iraq. Byinshi muri ivyo bitero byagizwe ku nteko za leta ya Iraq no kubagwanyi bashigikiye leta. Njuti z'ijwi rya Amerika mukaze gukurikirana ibiganiro byacu twari tubifitiye muri uyu mwanya. Ibiganiro byo kuri isaha niyo bigarukiye. Mwari kumwe nanje Fidene Niyongabo kuri mikro washize hamwe ibiganiro ni Fatou Ali Mascarara. Tubifurije umugoroba mwiza mwese. Tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku ijwi rya Amerika ni service y'Ikirundi n'Ikinyarwanda.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.